twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize u Rwanda kuri no wa Mungu rwahimbaje umunsi wo kwibohora ku nshuro ya kabiri kuva ikiza cha COVID ya 19 caduka muri ico gihugu. Nta birori vyo guhimbaza uwo munsi vyahabaye nkuko vyahoze muri kahise.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Urwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu. Aha yariko yizeza ko u Rwanda rugiye kuronka uruganda rukora incancu n'imiti mu ntumbero yo kuvavanura no kuzera inze hanze. Mu yagezweho ijyanye no ku isi Vatican havugwa ibiturire mu bahoze mu bigega bikuru by'ubwungere bwa Ecclesia Catholica. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya cyase mu hagufi y'amaradio yanyu. Rika amakuru tubafitiye tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Abantu bagera kuri 29 bahitanywe n'isanganya y'indege ya gisirikare yegukira igihugu cha Philippines. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri ico gihugu Delphin Lorenzana yatangaje ko abakomerekeye muri iyo ndege yarigwiriyemo abasirikare ari 50 abakironderwa iyo bari ni 17. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha no makuru ryavuze ko iyo ndege yo mu bwoko bwa C-130 yahiye iriko imanuka mu ntara yitwa Sulu iri mu majepfo ya Philippines. Iyo ntara imaze imyaka n'imyaka iberamo intambara hagati y'ingabo za leta ya Philippines n'abarwanyi bitirira idini rya Kiislam. Umuvugizi w'igisirikare cha Philippines Colonel Edgar Aravero nawe yavuze ko amatohoza yibanze yerekana ko atagitero cagabwe kuri iyo ndege. Yongera atangaza ko amatohoza agiye kubandanya kugira ngo bamenye icatumye isha iriko irururuka. Tuve muri Philippines twerekeza muri Congo Brazzaville aho abategetsi batangaza ko bashobora kujugunya incancu za COVID ya 19 ziri hagati y'ibihumbi 198 n'ibihumbi 100 bitarenze mu mpera za kuno kwezi kw'indwi iturimwo. Izo ncancu zishobora gutabwa bivuye ku banyagihugu batariko barahurumbira isekeza ryo kwicandagisha. Ni incancu zakozwe n'igihugu c'Ubushinwa co gihugu congera kiziha Congo Brazzaville kwa gusa. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Congo Brazzaville Gilbert Mokoki yabwiye abashinga amateka ko ico gitigiri cizo ncancu kidatanzwe vuba bwango hazogera mu mpera za kuno kwezi zarataye igihe. Muri rusangi Ubushinwa bwahaye Congo Brazzaville incancu zigera ku 300 zigishika muri ico gihugu. Abanyagihugu barazihurumbiye ariko ku mwanya wazuritera niko abanshi bazinumbiye bivuye ku bihuha bizivugwa ko hambavu y'ivyo bihuha bajejwe amagara y'abantu babeshuza. Abanyagihugu basigura ko ikibaraje ishinga gusumba ari ugucumukate w'abana hakuja gucandarwa ikiza cha COVID ya 19. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho ijyanye no ku isi tuyasozerere ku mugabane wa Buraya. Umucamanza w'i Vaticano mu Butaliyano yatanze itegeko ko abantu 10 barimo Cardinal Angelo Becciu higeze kuba umwe mu bahanuzi bakuru ba Papa Francisco baburanishwa ku vyaha birimo ubunyonyezi bw'ubutunzi bwa Ecclesia Catholica no gukoresha nabi ububasha afise. ivyaha abo bantu bagirizwa bishingiye kwigurwa ginzu ifisa gaciro k'imilyoni amajana 2 madolari ya Amerika. Iyo nzu yaguzwe ku murwa mukuru w'Ubwongereza i Londres, bivugwa ko yegukira abagwizatunga b'Abataliyano, ikaba yaguzwe mu gipfungu cinshi hakoreshejwe uburyo bwa Ekleziya Katolika. Igihe intambwe zo kugura iyo nzu zatangura mu 2014, Kardinal Betruyu yari mu banyamabanga babiri bakuru i Vatican. Uru rwego mwomenya ko ari narwo rucunge n'imfashanyo za Ekleziya Katolika. Mu itangazo Kardinal Betruyu yasohoye, yahakanye ivyo yagirizwa, avuga ko ari umwere ariko azira abashaka kumugira nabi no kumucafuriza izina. Kardinal Betruyu muri iryo tangazo yumvikanishije ko atari we azobona harageze ngo aje imbere y'ubutungane kwisigura. Uwo mu Kardinal Betruyu w'imyaka 73 nabo basangiye dosiye bazorenguka imbere y'ubutungane bwa Vatican igenekerezo rya 77 ku kwezi kw'indwi nyene. Abandi mu basangiye dosiye harimo Musenyeri Moro Carlino yahoze ari umunyamabanga wa Kardinal Betruyu, Musenyeri Enrico Crasso yahoze ajejwe ikigega c'ubunyamabanga bwa Vatican. Ico kigega kirimo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga y'amaero kwibikwamo amafaranga Vatican ironswa nk'ingabire. Abandi bazoburanishwa muri urwo rubanza barimo umufasoni yitwa Cecilia Marugna, bakunze kwita madame wa Cardinal. Umufasoni vyigezwe kuvuga ko ubunyamabanga bukuru bwa Vatican bwa bwaramushiriye kuri konte ya banke yiwe iri muri Slovenia amafaranga agera ku 500,000 vy'amaero. Mukanya dushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda, aho kuri no wa mungu ico gihugu cahimbaje umunsi wo kwibohora president w'u Rwanda Paul Kagame. Mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu, yasavye abanyarwanda kwirinda COVID ya 19 gusumba uko vyahora bivuye ku bitigiri vy'ubwandu vyaduze cane. President Paul Kagame muri iryo jambo yijeje abanyarwanda kuzobona uruganda rukora inkingo n'imiti mu minsi iri imbere. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Nta birori byabaye kuri uyu munsi wo kwibohora wabaye ku nshuro 27 kubera COVID-19 ikomeje kwiyongera mu Rwanda. Gusa umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu, aho yasabye buri wese kwirinda kurusha uko yabikoraga mbere.
Uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe. Ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe. Ubu ni ngombwa, ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse, gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda.
Ukuri w'igihugu asabye Abanyarwanda kurushaho kwirinda mu gihe imibare y'abandura umunsi ku munsi ikomeje kuzamuka, ari na kuhitana abatari bake. Kuri wa gatandatu, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi umwe gusa abantu 498 aribo banduye COVID-19, 12 ikaba yarabahitanye kuri uyu wa gatandatu. Nubwo iyi mibare ikomeje gutera impungenge batari bake, Perezida Kagame yahaye Abanyarwanda icyizere kwiyubaka ry'inganda zikora inkingo n'imiti.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri, duhereye ku barusha abandi ibyago byo kwandura COVID. Turifuza n'uko zigera ku Banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka. Ariko mu rwego rwo kwigira, turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu. Ariko birasaba igihe, kandi tugomba kwihangana hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka.
Mu cyumweru gishize nibwo Leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi, amasezerano afite agaciro ka miliyari 3,600,000 mafaranga y'u Rwanda, amasezerano yo gufasha u Rwanda mu rugendo rwo kubaka uruganda rukora inkingo. U Rwanda ruri mu bihugu bitatu byatoranijwe ku mugabane wa Afurika kuhazubaka uruganda rukora inkingo za COVID-19, uretse rwo ahagaragara n'igihugu cya Afurika y'Epfo na Senegal. Umunsi wo kwibohora bahuriranye no gutaha umudugudu w'icyitegererezo wubatse mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni ku nshuro ya kabiri u Rwanda rutijije umunsi wo kwibohora kuva icyorezo cya COVID-19 kigereye mu gihugu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 41,696 ari bamaze kwandura COVID-19, muri bo abantu 27,666 bamaze kuyikira, mu gihe abagera ku 13,623 bakiyirwaye, naho 65,000 ari bo imaze guhitana. Usibye ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku Banyarwanda, nta bindi birori byigeze bibaho kuri uyu munsi wo kwibohora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye, tugume kuyavugwa ku Rwanda. Hari umurwi w'abasenateur n'abadepute ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye kugaragaza impungenge batewe n'ipfungwa ry'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, Paul Rusesabagina Mikete. Abo bashingamateka n'abakenguza amateka ba Amerika bandikiye umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken, bamusavye gukoresha inzira ya kidiplomasi yose ishoboka kugira ngo Rusesabagina arekurwe. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu burengerazuba bw'u Rwanda yasomye ibiri muri iryo kete maze adutegurira inonkuru.
Iyo baruwa bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41, iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi baruwa abadepite n'abasenateri 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we. Abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko Leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina, cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko Leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira agirana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu. Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo, ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kasho kawe nyine amasaha agera kuri 23 ku munsi, bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga. Bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye. Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo, bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u Rwanda Kagame, umuyobozi wa kaminuza ya St. Mary i San Antonio muri Leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba Leta y'u Rwanda kuri iryo shuri. Ni nyuma y'aho abadiplomate ba Leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya Rusesabagina. Bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya Leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema abayinenga hirya no hino ku isi. Aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo. Bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda. Abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka. Bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gushaka uko Rusesabagina yarekurwa, dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye, zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo Leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda. bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi ministeri yabirimo gukora mu gukumira iterabwoba ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi banyarwanda baba muri Amerika. Nkasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa, bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda. Ni mu rubanza riganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda.
Ijwi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terre abacukura inzahabu nabo bahabwa gasopo. Ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye. Idonido y'ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umushikiranganje bw'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa Terre mu Gifaransa ahitwa Mugakara mu ntara ya Bujumbura, ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete Ijwi rya Amerika rifite ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terre kubudandaza no guterera mu kigega cya leta. Ayo makosa umushikiranganje wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cyane cyane ubwa Terre yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze.
Tugiye kubishyuza ubwa mbere hace nk'imyaka ibiri itatu nk'umugakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonga. Twabwiye ati mwe ko ku mwaka niba uri mwabwirizwa gutanga contribution y'ibihumbi amajana atanu by'amadolari. None ko imyaka ineza atacu muratanga mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres tukumva bavuga Terre z'i Burundi mugabo zikavugwa Londres dushise ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko tuvuga tuti rero ntimusubire nta na jean ntizogenda tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 75 kuri indwi ngo mu ndwi za ngo twexporte ngo itoni jana ngo none ibintu bizoca bikomera. Kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta mwatubwiye yuko atacu mwaronse ati mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku exporta.
Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika ishami Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa adakurikijwe amategeko. Gabriel Fitiri atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami aheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko harimo ubunyonyezi.
Ibi byo gutanga amapasiporo, impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka, controle technique ni ukuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye, aha nocanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira aja kuri compte general de tresor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu. Castellite, Wolframite, ibi bijanye na Terre, Corta na Nikere, inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro, clientelisme, favoritisme n'ibindi.
N'umushikiranganje wa mbere aremeza ko atabiharura kanuni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu. Avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri.
Nabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi ubutwara bahaye amamizandomeri kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisigira angaye tukabura n'ivuye gufurira ibyo binogo kuko uyakwere n'inzembe niko nabivuga.
Abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare byasubigwamo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu.
Usanga leta n'abanyagihugu atana kimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa, arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu byosubigwamo. Dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu, twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja nta wuziya ahariho
isosiyete Rainbow yeshuye umushikira nganji ko yemeye ingengo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terrerare mu Gifaransa mu mwaka w'2015 Ikinyamakuru cyitwa statista.com cyandikirwa mu Budagi gikunze gucira habona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku butare cerekana ko mu mwaka w'2019 Uburundi bwari mu bihugu 9 vya mbere ku isi biri mu butare bwa Terrerare bwinshi muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere abagwanya biturire niseza gwa matungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma Uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro Se Claveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi mu gihe uburuhuko busanzwe bwatanguye kuri bamwe nabandi bamwe mu bigeme barimo Miss Ngoma y'u Burundi ariwe Anna Niera bahora mu bikorwa byo kuja ku mashuri y'abigeme mu gihugu hagati kubaha impanuro mu kiganiro mugenzi wacu Ryan itangisha karagiranye na Anne hamwe nabandi bigeme barimo Ketsi Bigirimana hamwe n'userukira bagenzi we mu ishahamwe ry'urwaruka Aja Pariwe Evelyn na Batamuriza aratangura avuga ica batumye gutanguza ico gikorwa
kuje hama ikambere n'ambere cyatutumye tugirije cinjiro niko kenshi usanga abigeme aba mu gihe cy'uburuko bunini bahura n'ingorane zitandukanye kandi ibyo bikava ko barose umwanya uri libre donc umwanya bashobora kuba bisanzuye bagaca bajya kwisanzurira mu ngeso mbi oriyo yo kwisanzurira mu ngeso nziza ubisanzwe akaruhuko na kajyo keza ko gufata umwanya with the games atari gufata atashuye gufata cyane ukaja mu bindi erivyo bindi iyo batarose ubakangurira gukora ibyiza kenshi usanga babijyana mu ngeso mbi cyane cyane ingeso z'ubuhumbu ko naraganiye n'abayobozi b'amashure barambwira cyane cyane yuko iyo nyigisho yuko bakwiye kwirinda ingeso y'ubuhumbu twoyishyiramo kubera kenshi cyane usanga ariho abana b'abakobwa batwariye amada ugasanga nyine byabagoye bahuye n'ingorane zitandukanye cyane cyane byerekeye ibyo nyine icyo gituma rero twiyumviriye yuko twubatekerera impanuro z'uko bakwiye kwitwara mu buruhuko kugira ngo uwumva yumvireho kuko hariho abo usanga bigoye ariko iyo kebuye nabyo biba byiza kuruta ego
urakoze cyane nawe Kiti Merveille tubyire muri make bimwe mu bikorwa urimo muri iminsi mu bikorwa bya minsi yose usanzwe uri gukora uduki muri iminsi
murakoze nkuko mubivuge mu bikorwa bya minsi yose nsanzwe tambaye na mbere ndumunyeshuri kandi nkaba nkora n'utundi dukorwa dushobora kuba twofasha kuriha inzu kumenya ibyo kugura afashyo kandi dukorana n'abigeme ba Ngoma donc Miss Ngoma mu bikorwa bya minsi yose kuja kuganiriza abigeme ntituganiriza gusa abanyeshure ariko tuganiriza n'abigeme bose n'abakenyezi kuko tubona ko ari bo niyo point novuga dufatira ko cyane dufokasinga ko kuko tuzi yuko hari bisira hasi mu buryo bumwe cyanke ubundi tushaka kubafasha cyane cyane kugira ngo babe bogira iyo self confidence donc kwigirira icyizere kugira ngo bagire icyo bafashije no mu buzima bwa minsi yose mu miryango yabo n'abana babo kuko akenshi tubona yuko indero itangwa cyane cyane n'umubyeyi w'umwana donc umumama rero abo bana bazoja kugira indero bakuye ku babyeyi babo niyo baba bafise ibyo novuga self confidence nabo bazoyitransmeta ku bana babo bikaba byoroshe kugira ngo nabo tubigishe
Birumvikana cyane ko mwihaye icyo gikorwa cyo kugerageza kwegera bagenzi banyu babigeme. Reka duhindukire kuri Eveline Batamuriza mwishyirahamwe AJAP. Ishyirahamwe mu mpfunyapfunyo AJAP ni Association pour une jeunesse africaine progressiste. Eveline, nawe mutubwira muri make ibikorwa biteguriye gukora kugira ngo bishobore gufasha abakiri bato bitegurire ici neza.
Mwishyirahamwe AJAP kuri iyi minsi ariko ibikorwa byo guhimiriza urwaruka n'abigeme n'abatasomye ibyo twese abasize inyuma tucunganiriza utugambi duto duto kugira nk'uko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu abidusaba umunwa wose wo gufungura umufukuro umwe amafaranga tugasubira tukabahimiriza kujya mu makoperative gukorana hamwe n'abandi tukabahimiriza urwaruka rwimirije kujya mu buruhuko gufashanya n'ababyeyi kugira ngo ruto rushobore kuronka amahera y'ishuri uko icyenda hanyuma turatanga n'inyigisho zirondoka zijyanye n'amagara meza tukimakaza amahoro n'umutekano kugira ngo no gukingira ibidukikije.
None nkamwe namwe muserukira abakiri bato hari ibikorwa cyangwa inyigisho nk'izo twaba twumvise abigeme bo muri Miss Ngoma bagirishije abigeme mu minsi yahera, hari ibikorwa nk'ivyo mwiteguriye gukora cyangwa muri ko murakora muri iyi minsi byo gutanga impanuro no kubagendera?
Yego, inyigisho dutanga ni zirondo karitanye n'amagara meza. Ukuvuga turafasha kwigisha abigeme ingene bashobora kwitwara muri iyi vakanse umwanya munini bawushyire mu dukorwa duto dushobora kubaronsa uburyo bashobora gutahiriza ababyeyi batanguye amashuri. Turabahimiriza cyane kuko kugabanya marigara kuko abenshi nk'aho mperewe usanga mu mavakanse bazi ko ari ukuryamama bakabyuka batisiga, ariko tuba tugerageza kubigisha tukabereka ingene bashobora kwitwara ama tukongera tukabigisha bana ko buhate igishinga cya corona biri nacone turagira icyo tukivuze ko kugira ngo bamenye ingene bitwara bakikingira, tukongera tukabigisha n'ingaruka mbi zo kugendera mu ngeso mbi kugira ngo bikingire umugera wa sida.
Ibyo bikorwa mwaba mubikora haba aho mubegeranya mu mahuriro amwamwe ayahe cyanke muja ku mashure yabo batarava ku ishure muhura nabo hehe ryari kangahe?
Turabasanga ku mashure tukabigisha.
Tugaruke kuri ba Miss, tugaruke kuri Anne Niera. Anne, izi nyigisho none cyanke ibi biganiro mwatangiye guha abigemeye kuri ayo mashure mu bagendera ko barazishira mu ngiro barazishira mu bikorwa byabo no mu byo bakora byose bya misi yose canke barabyumva uwo munsi bigahereraho, uburyo mushobora kubona ko babishize mu ngiro ni nk'ubuhe?
Murakoze cyane. Icya mbere mwabyumviye kubo bagereka icubwani inyuma y'izijye nyigisho ni uko baba babishinye bisigura ko baca babishyira mu ngiro. Turetse ko ubu unye vakanse ntiragira ahantu hanini, ariko iyo umuntu akebura ubundi n'ubuzi uko abyakira, ariko twebwe bivanye n'uko twababona twizira ko babyakiriye. Kandi ni byiza ko ukeburwa n'urwaruka mugenzi wawe, kuko iyo ukebuwe n'umubyeyi cyangwa umuntu agusumba bigira ku mutima ati kumbure bajya barabirenganye, ariko bakebuwe n'urwaruka mugenzi wabo birafasha parapoo jeye kubwi wanje nizira ko bazobikurikiza, cyane cyane ko abana biga mu mainterna baba batekanye iyo umuntu abakebuye baca bumvira. Ibyo nizeye. Ego
Kiti,
kumenya feedback tuzoyimenya bagarutse ku ishuri kubose bagarutse ari amahoro. Ego
Kiti, nawe hari icyo uhora ubona bungutse iyo mubahaye nk'inyigisho nk'izo?
Ego cyane, hariho icyo bunguka nkuko nanje shobora kuba narabaye muri interna, iyo experience ndayifise cyane cyane ko abantu batakira ibintu co kimwe, hari uwo ushobora kubwira donc ukabwira abantu mu ruhame ugaba umwe akumva yuko ari vyiwiwe cyane, hari n'uwundi bimufata umwanya munini kugira ngo azokwibuke vya bintu wamubwira maze ashobora kubishyira mu ngiro. Rero na cyane cyane kwa twebwe abajeune nkabonyene tuba cyuko turabibabwira biroroshye cyane kugira ngo badufakire kwa karorero bavuge iki nimburi yarabishoboye nanje ndabishoboye rero ico yoroshye kuri bo kugira ngo batere bavyakira kandi twarabona neza yuko ari ikintu bariko barakira cyane
Akwenu nga duche du sozira makuru tukwa ito afitio mlika nukanya, dushimira bagizi wala wose ngwa ateguru kuyongira wa shikire. Kuli mikro, marikume na jowe diana nini na hazwe. Ibigani yona makuru zivino mungoro oba, vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu, tukwe mikuizina gya bagenzi wacu tubikibano yetu ifuriza kwanda nyamura ni gwamdiyo mlimgo vyose. Ahaje diane, tulaza kuongira mugitondo, muyandi makuru azo bagezwe humo kulindira, ndaifurije kwanda nya. Mura ni gwa muvyanyu no mubanyu mugirije rogiza na hejo mu gatondo.